Mandanya kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda maramutse nshuti bakunze muzindukanye natwe mu gitondo kuno wa mbere kuri micro mikuma na Jude Diane ni nahazwe ngiye kubashikiriza amakuru yo muri kano gatondo tukayanyera kuyagezeho ijya n'ino ku isi na mugenzi wacu Aloyse Bigirimana.
Tuyahera mu karere k'ibiyaga binini. Igipolisi muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo cyarahagaritse abantu bashika kuri bane ku munsi wa gatandatu mu gisagara cya Goma, umugwa mukuru w'intara ya Kivu y'uburaruko mu buseruko bw'igihugu. Ni mu gihe bari mu myiyerekano yamiriza umutekano muke urangwa muri ako karere. Muri Burkina Faso naho ejo ku munsi w'Imana hazindutse humvikana amasasu menshi hagati mu makambi y'abasirikare atari make bituma haba ubwoba ko hoba hariko haba kudeta. Umenyesha makuru yashoboye gucengetera no kumenya neza neza ibyabaye yavuze ko abasirikare basaba guhabwa abasirikare bakwiye bo guhangana n'iterabwoba hamwe n'amafaranga akwiye muri ibyo bikorwa. Abasirikare bavuga kandi ko bakeneye ko ibiro by'iperereza hamwe n'ibiro bikuru by'intwaramiheto bitwagwa n'abasirikare. Basaba kandi kwitaho neza bagenzi babo bakomerekera ku rugamba hamwe n'imiryango y'abasirikare bafiriye mu ntambara. Basaba guhabwa imyimenyerezo ya gisirikare iri ku rugero rw'uburemere bw'urugamba rw'iterabwoba barimwo no kudahindagura buri gihe imigwi ija ku rugamba.
Washington, ijwi rya Amerika.
Amakuru yavugwa mu yandi makungu, abantu barugwa mu bihumbi barakoze imyerekano hano i Washington DC ku mugwa mukuru wa Leta Zunze za Amerika ndetse no mu bindi bisagara ejo ku munsi w'Imana. Bavuga ko bansa amategeko ya leta ya Perezida Joe Biden ku kwambara udufukamunwa no guterwa incanco za COVID-19. COVID-19 imaze kwica abantu barenga 186,000 muri Leta Zunze za Amerika hamwe n'abarenga 5.5 million ku isi nzima mu myaka ibiri iki kiza kimaze giteye. Ku itariki ya 13 z'ukwezi kwa mbere, sentare ntanyuzwa ya Leta Zunze za Amerika yarahagaritse itegeko rya Perezida Joe Biden ryategeka amashyirahamwe akoresha abakozi barenga ijana gucandagwa cyangwa bapimwa buri ndwi mu gihe banse guterwa incanco za COVID-19. Leta Zunze za Amerika yarasohoye itegeko risaba imiryango y'abadiplomate bayo bari i Kiev ku mugwa mukuru wa Ukraine kuva muri icyo gihugu kuko Burusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose. Ibi byavuzwe n'ubushikiranganji bwa Amerika bw'imigenderanire n'ayandi makungu ejo ku munsi w'Imana. Amerika kandi yaratanze uburenganzira ku bakozi ba ambasade bagakenewe cyane kuvayo ku bushake bwabo, yongera ihanura Abanyamerika bari mu karere ko mu buseruko bwa Buraya kuvayo ubunyene. Yavuze ko itazobasha kubakurayo igihe ruzoba rugeranye ko Uburusiya bwinjiye muri Ukraine. Uburusiya ufise ibihumbi by'abasirikare ku rubibe na Ukraine, ibiduga bya Blende, imodokari z'intambara, ibikoho binini binini bya muzinga hamwe na misile kuri urwo rubibe. Umutegetsi wo ku rwego rwo hejuru mu bushikiranganji bwa Amerika bujeje imigenderanire aragabisha ko perezidansi ya Amerika White House yavuze ko Uburusiya bushobora gutera umwanya uwo ari wo wose. Uburusiya burahakana uwo mugambi wo gutera Ukraine, ahubwo bugasaba ishyirahamwe OTAN guhagarika ibikorwa byaryo mu karere k'ubuseruko no hagati mu Buraya. Uburusiya kandi bubandanya busaba OTAN kudahirahira ngo byinjize Ukraine muri uyo muryango.
Washington, ijwi rya Amerika.
Mu makuru y'inkino, Burkina Faso na Tunisia byararonse itike yo kwinjira muri kimwe cya kane gishyiri cya nyuma mu gihe Gabon na Nigeria byasezerewe. Ni mu nkino za mbere z'icy'umunani gishyira icya nyuma zatanguye ejo ku munsi w'Imana mu ihiganwa ririko rihuza ibihugu bya Afurika mu mupira w'amaguru muri Kameruni. Mu rukino rwa mbere rwahuje Burkina Faso na Gabon, iminota 90 yahariwe urukino yarangiye iyi migwi inganya kimwe kuri kimwe. Byabaye ngombwa ko binjira mu gutera za penalty, aho Burkina Faso yatahukanye intsinzi ku bitsindo indwi kuri bitandatu. Urukino rwa kabiri rwahuje Tunisia na Nigeria rwarangiye ku ntsinzi ya Tunisia kugitsindo kimwe kubusa bwa Nigeria. Kuri uyu wa mbere Guinea ihura na Gambia, nayo Kamerune yakiriye izo nkino itane mu mitwe n'amazinga ya Komor. Iki gice cy'umunani gishira icya nyuma kizorangira ku munsi wa gatatu itariki ya 26 z'uku kwezi kwa mbere, hamenyekanye imigwi umunani igoja mu cya kane gishira icya nyuma.
Aloise Bigirimana, urakoze kuri amakuru yose waduteguriye ukawuhejeje kudushikiriza. Ayo n'ayandi, nibutse abakunzi b'ijwi rya Amerika ko bashobora kongera kuyumva kuri www.voa.com. Nongere ndi ndabashimire komandenye kumviriza ijwi rya Amerika isamira na Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mu Burundi muriko mutwumva ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 75.41 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 z'ijwi rya Amerika. Ingingo nkuru nkuru zigize igice cya kabiri cano makuru. Kuva mwaka w'ishure 2021 ushira 2022 utanguye, nta mana rimwe ry'amazi riboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka uri muri komune n'intara ya Gitega mu Burundi. Mu kuja mu bwiherero, abanyeshure biba ngombwa ko babanza kwambura zimwe mu mpuzu baba bambaye. Babikora none kubera iki?
Aha dukora impuzu kubera iyo uvuyeyo hari akanuko keshi uzanyereka ku muntu akako gatandukanye.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakoteri umugani, kandi birasaba nuko koga misi yose na cyane cyane.
Aba ni bamwe mu banyeshuri bo ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and Maye riri ku mutumba witwa Kwibuka uri ku birometero bishika kuri 3 uvuye hagati mu gisagara cya Gitega mu Burundi. Yagezeho muri make mu gisata cya sport. Mu Rwanda ekipi ya Kiyovu Sport iracari ku mwanya wa mbere muri shampiyona y'umupira w'amaguru mu cyiciro cya mbere, naho mu Burundi urwaraye rutahukanye igikombe mu higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball muri icyo gihugu. Ido n'ido ni mu kanisa. Nongere ndabahikaze inshuti bakunzi b'ijwi rya Amerika. Kuva umwaka w'ishuri 2021 ushira 2022, nta mana ry'amazi na rimwe riraboneka ku mashure abiri afise uburaro ari ku mutumba witwa Kwibuka turi muri komune n'intara ya Gitega hagati mu gihugu cy'u Burundi. Abanyeshuri biga kuri ayo mashure baharara bakoresha amazi bavomye mu mwonga, bagatinya ko bashobora gufatwa n'indwara zifatira ku isuku rike. Mu ishami Regi des Eaux ritanga amazi n'umuyagankuba mu Burundi bavuga ko icyo kibazo bakizi, ariko umuti wacu uri kurirwa. Inkuru yateguwe n'ijwi rya Amerika yifashishijwemo n'abakunzi bayo mu Burundi mu isomerwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana ari Kigali mu Rwanda.
Ayo mashuri yose ari ku mutumba wo Kwibuka ku birometero bishika 3 uvuye hagati mu gisagara cya Gitega, na mashuri yegamiye ishengero ry'abagenzi. Muri ayo harimwo amashuri abiri afise uburaro bw'abanyeshuri barenga gato 300, naho harimwo abana bangana uko. Nta nyima ry'amazi biboneka mu mabombo yubatswe kuri uwo mutumba kuva mwaka w'ishuri 2021 ushira 2022 ugitangura. Manirambona Adela, umuyobozi w'uburaro ku ishuri ryisumbuye ryigisha ubuhinga ryitiriwe David and May cyo Kwibuka, avuga ko ibura ry'amazi ryatumye hagabanurwa amasaha yo gusubira mu vyigwa kubera abana babanza kuja kuvoma amazi bakeneye. Ivyo navyo akabona ko bishobora kugira ingaruka ku mwimbo w'abana. Uwo muyobozi avuga ko abanyeshuri bahora basubiramo ivyigwa kuva saa 9, ariko ubu bahera saa 10 abanyeshuri bavuye kuvoma amazi mu mwonga.
Turafite ikibazo cy'amazi, ni ukuvuga caba ingorane ya mbere isuku yaba ari ke ca kiyavoma mu mwonga wa Rusengo. Uwo mwonga nawo duhurirayo n'abanyagihugu bava hakurya kwa Nkana, hariho umwanya w'ivyigwa baca bahomba. Kino twari tuyitangura saa 9, ariko ubu twaciye tushira ku isaha kubera bari kuvoma icitangura saa 10. Ibijanye n'utuzu twa sugumwe biragorana cane kubera ko ayo mazi ntayo aba ahari, kandi ko abo dufise bavoma amazi yo guteka gusa. Ayandi mazi bakoresha mu tuzu twa sugumwe, haba gukora mu mashuri, haba gukora aho baryama, n'abanyeshuri bayivomera.
Kiri ikibazo gikomeye iyo hageze gukoresha utuzu twa sugumwe, kuko babanza gukura uduhuzu two hejuru bakadusiga hanze kugira ngo umunuko ntubakurikire mu ishuri. Abanyeshuri bahiga bavuga ko ikindi kibazo kiboneka iyo hageze kugira isuku y'ivyambagwa kuko baheza bakamesuza amazi atari meza kandi bambara udushati twera nkuko bishikirizwa n'abo banyeshuri biga mu buraro bw'ishuri ryigisha ubuhinga.
Aha dukora impundu kubera iyo uvuyeyo harakanuko kenshi uzanyereka ku muntu ako gatandukanye. Ni vyiza ko ukora impundu kubera usanga bigoye nyine ari igiye mu bandi masaha udere kavuye nyine mo
itageze nyine cyo kumesa uduhuzo umuntu asize uduhuzo dukeye biragoye kubera naho nyine kugenda mu myonga mu migezi y'amazi ariko arondera tukaheza tukaza tukareka twa duhuzo nicyo gisanga abanyagihugu bomekace ari benshi usanga uri kuhafasha amazi n'umwunga nayo ntaba ari meza cyane ntigaheze ngo kere neza
byinshi tugasanga kujya ku muntu abantu baba ari benshi kugirana ko abantu ugasanga ishobora kuvoma amazi ugasanga yashobora gushafura ugasanga akeye indwara.
Nimba Adele akurikirana abanyeshuri b'abigeme biga mu gisata bita Sawifi cyigisha ijambo ry'Imana avuga ko hari n'utugwara abana bagwara yibaza ko tuva ku isuku rike.
Amazi ngaha ya hasi asaga byo kuvoma umwunga ugasanga ntabwo ari neza ugasanga n'indwara zimwe zimwe zitera kubera ukina z'amazi nk'indwara bakunze kurwara kenshi indwara usanga bishobora ngo batwarika uca twibaza ko kenshi na kenshi ziterwa n'umwanda.
Cyongera kuba ikibazo ku bigeme iyo bagiye mu mihango yabo yo mu kwezi nk'uko bishukirizwa n'uno mwigeme yiga muri iryo shuri Sawifi.
Ku bantu b'abakobwa na cyane cyane dukoresha amakoteri umugani kandi birasaba n'uko koga iminsi yose na cyane cyane ibyo kandi biratugora mu gihe dushobora kuba twabuze amazi turiyarange tugasaba hagati yacu tugafashanya ububa yafite agaha mugenzi we ubutayafite agashobora kubaronka mu bwo buryo.
Jean Claude Manirakiza arongoye ishyirahamwe Regidezo ritanga amazi n'umuyagankuba mu karere ko mu ntara zo hagati no mu buseruko amenyesha ko icyo kibazo cy'amazi kwibuka caturutse ku mapompo aduza ayo mazi yononekaye. Uwo mutegetsi muri Regidezo abandanya amenyesha ko mu minsi y'imbere ibintu bishobora kujya mu buryo kubera ko ayo masoko y'amazi ariko aratunganywa ndetse n'amapompo aduza amazi akaba yaratumwe ko.
Desire Hatungimana urakoze. Turaza kongera mu makuru y'imikino na sport mu mpera z'ano makuru. Tuki kuyavugwa ku Burundi, President Evariste Ndayishimiye yinginga indongozi zo mugambwe aturukamo CNDD-FDD guhagarika ingendo yo gutoteza abandi banyagihugu batari muri uwo mugambwe. Yabivugiye masengesho y'iminsi itatu umugambwe CNDD-FDD wasozere mu mpera z'indwi iheze mu ntara ya Gitega. Ibindi kuri ino nkuru tubibazumenyesha amakuru y'ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Eloge Wirikaneza.
Amasengesho arimo abategetsi batari bake n'abatambukanyi babo ku rwego rw'igihugu hamwe no ku mugambwe uri ku butegetsi CNDD-FDD. Aha twavuga abarongora inama nshingamateka na mpinguzamateka n'ibiro byazo umukuru wa sentare Ntahinyuzwa, umuhuza w'abarundi, umunyamabanga mukuru wa CNDD-FDD n'abashikiranganji ba leta y'u Burundi, icegera ca perezida hamwe n'umukuru w'igihugu bwiwe. Umukuru w'igihugu yashimye cyane umwumvikana avuga ko abarongoye bageze ko basigura ko ari igikorwa c'imana ata kuboko k'umwana w'umuntu kurimwo. Kubwira ibiri mu Burundi na katabonetse umukuru w'igihugu cy'u Burundi yinginze cyane indongozi kwirinda gutoranya ku butoni abanyagihugu no kubavangura bafatiye ku byiyumviro bya politike.
Karafisi ubukene indongozi rero mubabere amaso akarengane tugahe tukavavanure nako tuvavanure no gucika ku guhomba abenegihugu. Abagira politiki bagire politiki umwe wese akaranga mutima kiwe nta politiki n'imwe ibaho kutagira ubuntu utubaha mugenzi wawe utamuhungabunga mu buzima
na musenyeri mukuru wa diyoseze nkuru ya Gitega Simon Ntamwana yunga mu gihe perezida Ndayishimiye basanzwe baragenzi nk'uko yanditse yuguriye iki gikorane kizosozerwa ku wa gatandatu w'iyindwi. Yashimangiye ko gukumira abantu no mu itangwa ry'akazi bikwiye kuba umugani mu gihugu abategetsi batunganya amateraniro yo gusenga.
Ni mutubunga mungye twese iyo tuva tukagera kuko Ntamwana n'ikinono kandi mudakandamije cyane ngo mwirengagize abatari muri uyu mugambi wanyu. Ibyo ni ukuri ndabibasaba. Nimubanze rero mwemere ko Imana iri kumwe namwe by'ukuri kandi kubona umutima w'umwe umwe niho muzotaha iwanyu mwungutse mugiye kudukorera ata bikurire muri nzo kutwaka ata gukumira bana aka mukugerageza gutangira ibanza bya kaduna bose naho ko bagaki umugambo umwe uzananye isure wa muti burundi mu manga
imbere yo kuja kugurura kino gikorane president ayishimiye mu ntango z'indwi yahavuye yerekeza mu kayanza mu buraruko nyene aho yagabishije abategetsi bakumira abanyagihugu bitwaje ubwoko
none ko umukuru ukaba indongozi ugaca wita ko uri ubwoko none wumva uri indongozi y'abandi y'ubwoko bwawe abandi bacabaho batagira indongozi izo ndongoza muzozibona zose ziza n'amacakubiri mu bana biyitirira ubwoko muze mute mumbwiza nta ndongozi tuzopfa twemereye yuko isubira kuri indongozi yitwaje ubwoko muze mumbwire ndabafashe kazotunesha
mu Burundi kubanya kwigendera perezida Pierre Nkurunziza ajya ku butegetsi mu 2005 hatunganywa amasengesho n'imiburiburi gatatu mu mwaka mu gihe cya Pasika na Noheli hamwe no mu kwezi k'umunani ku giti cy'umukuru w'igihugu n'umuryango wiwe hamwe rero n'ayandi yaba ku rwego rw'igihugu n'umugambo uri ku butegetsi urayatunganya mu bihe bitandukanye ariko wo muri wa kane urangiza ukwezi abagumya banga ba Saint DFDD babwirizwa kuja gusenga mu ngoro zawo mu gihugu cyose eroje uri kaneza ijwi rya Amerika
Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda turabandanya n'amakuru agezeho mu karere k'ibiyaga bigari bamwe mu Barundi bakorera imirimo mu misozi miremire ya Minembwe iri muri teritwari ya Fizi mu buseruko bwa Repubulika ya Demokarasi ya Congo bagiriza abajejwe inzego z'umutekano kubahohotera babita abarwanyi inkuru irambuye na mugenzi wacu Vedaste Ngabo ari mu Minembwe
aba baturage b'Abarundi barenga ijana bakora imirimo y'ubuhinzi n'iy'ubwubatsi ndetse no gutwara za moto mu karere ka Minembwe kari mu birometero birenga 250 uvuye mu mujyi wa Uvira bagaragaza yuko bakorera amafaranga ariko iyo batashye basubiye i Burundi bafungwa n'inzego zishinzwe umutekano zikorera muri Fizi kuko babita imbonera kure abandi reje itabara mu gihe abandi nabo bitwa abagwanyi ba Colonel Makanika uyobora umutwe wa twigwane ubizwe n'insoresore z'abanyamurenge kubw'Imana Bienfait amaze umwaka wose mu Minembwe akora umurimo w'ubuhinzi yabuze uburyo asubira iwabo mu Burundi kubera atinya ko ashobora gufungirwa mu nzira no kwamburwa amafaranga yakoreye
iyo tuvuye mu Minembwe nko mu mukoko bariyeri sibiri uvuye kwa murima bariyeri igira gatatu n'iya kabiri zose iyo bagufashe bavuga ngo uri Murundi zana icyangombwa ukakimwereka mama bagusaka amafaranga zose waciye bakazikwaka kandi bakagenda bahamagarana imbere bashika imbere naho ibaraka urabereka bakakubwira ngo dona tukwandike mu gitabo yuko ngo usohotse amara kandi agasaba avuga ati sandurari izo sandurari mu nzira zose baba bazikunyaze ukavuga ati je ntazo mfite izo mfisengize bavuga ati kura amahuzu yose nitutagusangamo uhamagara banki bakohereza ifaranga hanyuma atazibonetse utufunga mu gasho ngo bamwe bari kwavuga ati turi mbonera kure tuvuye kugwana
Thomas ndagwarukiye nawe ni umurundi ukorera imirimo y'ubwubatsi mu Minembwe ashimangira yuko yabuze uburyo asubira iwabo
ikibazo dufise nuko tugere ino tujya gushingira ariko hagera gutaha ikibazo kikajujise badushyira mu nzira n'udufaranga twakoreye bakatutwaka bigashyika ata kintu tujyanye bakadutoteza ngo turi Abarundi sino niko ndajya kweneza umwaka nabuze kuntaha kubera inzira zabaye nabi cyane ndatinya ati nishyira mu nzira n'utwo njyanye baramfunga bangirire nabi cyangwa n'utwo njyanye batunyatse nyine n'ufayeho n'ije ntiyo
kubera uburyo abo Barundi bakorera mu Minembwe bahohoterwa banyuze mu ibarabara rya Fizi Uvira usanga bamwe muri bo barimo abanyeshuri biga kuri kaminuza ya Minembwe bemera bakagenda n'indege kubera gutinya ko bashobora guhohoterwa sindayibagira Fisi yiga kuri kaminuza ya Ebenezer ya Minembwe
nkanya jewe igituma nzana indege mvuye mu nkambi ya Rusenda nk'umuntu yaronse bourse kuza kwiga kuri Université Ebenezer de Minembwe bo abaturanye ntuyemwo kenshi ntibemera yuko turi ku ishuri kumva z'umutekano iyo duciye mu ibarabara abantu tuje tuvuga ikirundi badushyira hamwe n'abantu bavuga ikirimi cy'ikinyamurenge urumva twese tuba victime cyo kimwe nk'abanyamurenge kenshi bakunze kutwita amazina menshi baca bitwa batwita yuko turi aba dushyigikiye gumino dushyigikiye batwigwaneho abandi bakatubwira yuko turi aba FNL tugiye gufasha mamayimaye urumva twese dushatubura ikibanza nyamukuru dushobora kuba turimo
aba Barundi bakora imirimo yabo muri Fizi hari icyo basaba userukira Uburundi muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo
turasaba ambasaderi ari Kinshasa wacu yuko yotuvugira akaza adukurikirana ikibazo tugenda duhorana twese Abarundi
twagerageje kuvugisha ubuyobozi bwa teritwari ya Fizi kuri iki kibazo cy'abo Barundi bahohoterwa ntibyadukundira si mu mihanda ya Minembwe yonyine aba Barundi bavuga yuko bahohoterwa n'inzego zishinzwe umutekano zibita abagwanyi Vedasinga bo kubgaragijwe rya Amerika minebwo mutarakivuye ko
amakuru yacu mu kano gatondo cyabandanirize mu gitsata cha sport duhereye mu Rwanda aho ekipi ya Kiyovu Sport ikiri ku mwanya wa mbere ku munsi wa 14 wa championnat y'umupira w'amaguru mu kiciro cya mbere mugenzi wacu Jean Claude Munyandinda arabandanya ino nkuru yaduteguriye
Mupira maguru, championnat y'icyiciro cya mbere irakomeje. Guhereje kuri kwa gatandatu harimo gukinwa imikino mu 14, ari na wanziriza uwanyuma y'icyiciro kibanza Fazale. Kwa gatandatu hakinwa imikino ibiri yombi ibera kuri Stade ya Kigali Nyamirambo. Umukino watangiye saa sita n'igice, ikipe ya Kiyovu Sport yasize Espoir FC ibitego bibiri kuri kimwe. Umutoza wa Kiyovu Sport Christian Haringingo avuga ko aya manota atatu bakuye muri uyu mukino ari ingirakamaro kuko yatumye Kiyovu Sport yongera kugaruka mu rugamba rwo guhatana igikombe cya
championnat.
Imikino itatu isigaye y'umunsi wa 14 wa shampiyona iteganyijwe umunsi wa mbere kuri Stade Umuganda i Rubavu ikipe ya Rutsiro FC irakina na Gicumbi FC ikipe ya Gorilla FC irahura na Etoile de l'Est kuri Stade ya Kigali Nyamirambo guhera saa sita n'igice nyuma y'uyu mukino hakaza gukurikiraho umukino w'ikipe ya Police FC na Bugesera FC guhera saa cyenda kugeza ubu kuri uyu munsi wa 14 wa shampiyona ikipe ya Kiyovu Sport iri ku mwanya wa mbere ikaba ifite amanota 29 igakurikirwa ku mwanya wa kabiri na APR FC ifite amanota 28 AS Kigali ni ya gatatu ifite amanota 28 umwanya wa kane hari Police FC ifite amanota 23 Rayon Sport ni ya gatanu nayo ifite amanota 23 ikipe ya gatandatu ni Musanze FC ifite amanota 20 Marine FC ni ya karindwi ifite amanota 18 ku mwanya wa munani hari Mukura Victory Sport n'amanota 17 ikipe ya cyenda ni Gasogi United ifite amanota 16 Rutsiro FC ifite amanota 15 ikaza ya 10 ku mwanya wa 11 turasanga Espoir FC ifite amanota 15 nayo ya 12 ni Bugesera FC n'amanota 11 Gicumbi FC ni ya 13 nayo ifite amanota 11 Etincelles FC nayo ifite amanota 11 ikaza ya 14 ya 15 ni Etoile de l'Est ifite amanota 10 naho ya 16 nayo ya nyuma ni Gorilla FC ifite amanota 8 tunyarukiye mu mukino wo gusiganwa ku magare umubano ukomeje kuba mubi hagati y'ubuyobozi bw'ishyirahamwe ry'umukino mu Rwanda na bamwe mu bahoze ari abaterankunga baryo ikinyamakuru Impamba akadomo com cyandika ko ishyirahamwe Ferwacy ryamaze kujyana mu nkiko uruganda rwa Skol rugenga ibinyobwa ndetse na kompanyi yitwa Gorilla Games umuyobozi w'ishyirahamwe Abdallah Murenzi yabwiye ikinyamakuru Impamba ko icyatumye bajya kurega abahoze ari abaterankunga baryo ari uko banze kubahiriza ibikubiye mu masezerano bari baragiranye uruganda rwa Skol rwahoze ari umuterankunga w'imena w'isiganwa rya Tour du Rwanda kuko rwatangaga amafaranga agera kuri miliyoni 80 y'amanyarwanda uru ruganda kandi rwateraga inkunga ikipe yitwa Saka yaserukaga muri iri siganwa mpuzamahanga rizenguruka igihugu ariko ubu ngubu ikipe yamaze gusenyuka uyu mwuka utari mwiza hagati y'ishyirahamwe ry'umukino wo gusiganwa ku magare mu Rwanda na bamwe mu bahoze ari inkoramutima zaryo ukomeje gufata indi ntera mu gihe hasigaye igihe kitagera ku kwezi kumwe ngo isiganwa Tour du Rwanda ry'umwaka w'2022 ritangire yari Claude Munyandinda i Kigali
Jean-Claude Munyandinda tuve mu Rwanda tuja mu Burundi aho mu rwihurunani ari wo waraye utahukanye igikombe mu higanwa ryatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi watsinze Dynamo mu rukino rwa nyuma ku manota 95 kuri 73 kabaye n'akaryo ko gushimira umukinnyi Hakizimana Elvis Batazira Gafisi yahagaritse gukina inyuma y'imyaka 20 yaramaze akinura umurwi w'urunani inkuru twateguriwe na Desire Hatungimana
Ubwo rukino rwa nyuma rwahuza urunani ya Dynamo ibigikomeye mu Burundi rwatanguye urunani rusumbyemo bigaragara mu rwa Dynamo iyo migwi yagiye kuruhuka runaniro ufite amanota 52 kuri 31 ya Dinamo. Dinamo naho yagiriye na Nasca mu tundi duce tw'urukino yaruhiye gutsindwa ku manota 95 kuri 73 kuko uwo mugwi umenyerezwa na Urigenda Yiragije watanguye n'abwo rukino. Uwo mumenyereza wa Dinamo akaba yemera ko barushijwe igisigaye ngo kwitegura ihiganwa ry'ubundi bwose rigiye gutangura mu mpera za kuno kwezi.
Ibi bitangura byatugoye kugena twongera muri match aho natwatanguye buhore mugabo abandi bace bazana murare natwe umenga bagashe babiri hagati y'uwo mugabo bibaza ko mu minsi iza kuzakosora abakinnyi bagiye barinze kongera kugira ngo bamashe.
Mu mugwi w'urunani hoho kari akanyamuneza ntangere Alexis Hakizimana ajejwe igisata c'iterambere muri uwo mugwi utwaye ibikombe bitanu muri bitandatu byatunganijwe n'ishyirahamwe rya basketball mu Burundi aratubwira ibanga urunani rukoresha kugira bagere kuri iyo ntambwe.
Tubikesha isambere uburongozi dufite abarongoye umugwi bafite umwete n'ishaka no kwitanga n'iterambere rya ekipe yacu. Amakandi tubikesha tekinike iri elahi y'abantu bakora akazi bakunda kandi bagakora bumvikana. Amakandi tukanabikesha na n'umwete w'abakinnyi amakandi n'abarorezi badushyigikiye bari hafi kumva basunika umukinnyi kugira ngo akore ibirenze ibyo ashoboye.
Muri basketball mu Burundi imigwi nka yose iri kwitegurira ihiganwa ry'u Burundi ryimirije. Emme Bitagoye yigeze kubamenyereza umugwi serukiragihugu akamenyesha ko uburyo bwashyizwe muri urwo rukino uzotoba hari ihiganwa ryoshye cyane.
Ndabona yuko ubwo Burundi iri hejuru amakipe yose arakomeye. Ndabona nk'urukino rero karaba uno munsi rwa Dinamo urunani bafite abakinnyi benshi bafite bando kwishyu zikomeye abakinnyi bashasha barose rwamuhanga ndabona ko bafite ingo imeze neza. Murahabwira urukino rwabaye hagati ya Dinamo na Jimukana hari urundi rwabaye ngo n'ikivandimwe Kemwe na Remesha aho Remesha ashobora gutsinda Kemwe. Urumva imigwi yose irakomeye kandi urabona yuko bagize amarokiti nayo abakinnyi batari bake iyo bagakwiye igizo biryoshye cyane.
Umugwi w'urunani watwaye icyo gikombe waciye uboneraho gushimira ku mugaragaro kizigenza uwo mugwi Elvis Hakizimana yahagaritse gukina urwo rukino nyuma y'imyaka 20 akinira urunani. Umugwi wiwe wamuhaye agashimwe k'imodoka y'agaciro k'imiliyoni 15 mu mafaranga y'amarundi ishyirahamwe rya basketball naryo rimwemerera igitoro azokoresha mu kiringo cy'amezi atandatu. Mu mupira w'amaguru naho ihiganwa ry'u Burundi ryarabandanije ku ndwi igira 19 umugwi wa Olympic Star watsinze Bumamuru ibitsindo 2-1 Top Junior iganya na Kayanza United igitsindo 1-0 ku kindi. Umugwi wa Rekoko wanganije na Message Ngozi ubusa ku bundi na Flambeau du Centre yatandukanye na Buja City. Iyo migwi yose inganya ubusa ku bundi. Vitaro itsinda Royal FC ibitsindo 3-2 Egrava itsinda Musongati igitsindo 1-0 ku busa. Nari umugwi wa Atletico New Oil ukaba watsinze Burundi Sport Dynamique ibitsindo 2-0 ku busa. Kugeza rero kuri iyo ndwi ya 19 umugwi wa Bumamuru uri mu kibanza cya mbere n'abanota 40 ukaba ukurikirwa na Atletico New Oil ifite amanota 38. Rezira Tungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Ijwi rya Amerika Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Nshuti mwarimu duteze amatwi hanyuma tubaye turabangira amakuru n'ibiganiro byacu byo muri kino gitondo byari biremeshejwe na Jo Diane Ninahaje yakoze Dieudonné Cyubahiro yabyegeranije. Ku izina ry'abagenzi banje bose ndabikebanuye ndabifuriza kubandanya mururanirwa mu byo muri mu byose naho ubutaha turaza kuba turi kumwe mu bindi biganiro byo mu masaha ari imbere.
Radio Ijwi rya Amerika yabaye igihugu cyacu. Radio Ijwi rya Amerika yabaye igihugu cyacu. Mu gukerera igihugu cy'u Burundi yabaye igihugu cyacu. Ugutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igihugu cyacu. Yaratanze ijambo abarundi turi ruhusa mu gushyikiriza ibyo tubona turayaga tugahuzayo ku isi ya Amerika. radio ya America yabari kitiko chachu radio ya America yo.